ibyishimo ntiho kumva ubu byasabye
oya niko numvise ko ari hameze neza
byameze mpamvu utaha kuko numvise ngo Burundi ari amahoro
turi ku mupaka w'Agasenyi n'Embuga b'u Rwanda n'u Burundi abo ni impunzi z'abarundi bagera ku 507 bahungutse kuri uyu wa kane bavuye mu ikambi ya Mahama iri mu buseruko bw'u Rwanda bagezwe hanini n'abagore n'abana bose hamwe akaba ari imiryango 172 babwijwe ijya Amerika ko baryohewe no gusubira mu gihugu c'amavukiro bagasaba ko bofatwa neza kugira ngo n'abandi basigaye inyuma bazotahuke
twe twahunze umutekano muke wo kubaho nabi mbonera kurezidu ziturabuza none twatwari twifuje gutaha mu gihugu cyatubyaye ubwo n'abasigaye nyine tukabifuriza kuba bagaruka mu gihugu cyabo
tujye basaba yuko dufata neza umutekano bakatubindira umutekano tudusubire ko ngera guhunga ubwa kabiri
abatahutse kuri uyu wa kane ni igice kigira kabiri abandi bangana nk'abo bari batahutse tariki 27 z'ukwezi k'umunani guheze bamwe muri aba bahungutse mu gice kigira kabiri batubwiye ko bafashe iyo ngingo kuko bavuganye n'imiryango yabo iri muri abo baheruka guhunguka
hariho n'umuhungu wacu nyine tubana mu rugo barahara amahoro mu cyukuru nibo bicara baduhamagara iminsi yose ati nimutaye n'amahoro
ikambi ya Mahama bavuyemo iracasigayemo izindi mpunzi z'abarundi zirenga 60,000 abo batarashima guhunguka basaba ko boguma bitaweho
abantu bashaka kubabona ko amahoro yabonetse kuri bo baba baratumwe kugabaramwe n'abantu babavugana na leta y'u Burundi cyane ariko mugaje yo kubwanje mu ntaraboneka sindagira gutahuka yego abantu bagenda nibitahukire twe natwe dusigara amahoro nitwabona hari amahoro tuzotahuka
abo bahungutse baherekejwe n'abaserukira ubushikiranganji bujeje ubiza mu Rwanda ari nabwo bwitaho impunzi hamwe n'ishami mpuzamakungu hashtag gita impunzi nta byinshi ubwo bushikiranganji bwashimye gushikiriza gusa ujeje kumenyesha amakuru yabwijwe ijya Amerika ko n'ubundi wese yifuza gutaha iyo bisaba maze agaherekezwa ubwo bushikiranganji bwijeje n'abandi bataratahuka canke bagisaba ubuhungiro ko nabo nyene bazoguma bakingiwe mu gateka kabo Leta y'u Burundi yaserukiwe n'umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intwaro y'agati mu gihugu n'umutekano kwakira izo mpunzi Pierre Nkurikiye yavuze ko Burundi bwifuza kwakira impunzi zivuye mu Rwanda inshuro zibiri kundwi
Leta y'u Burundi turanezerewe kubona dutuye kwakira abavukanyi bacu bari barahunze igihugu tubamenyesha yuko ubushikiranganji ataca butazokora kugira ngo bwakire impunzi zose z'abarundi aho ziri hose mu bihugu zahungiyemo twebwe mu Burundi turiteguye gutangura kubakira mu ndwi iza nkuko twabivugaye mu nama y'impande zitatu iherutse kuba yuko tuzotangura kubakira kabiri kabiri mu ndwi abantu bari hagati y'amajana 5 n'amajana 6 inshuro imwe murumva yuko tubikoze gucyo abantu izo mpunzi zo zitahukana n'ingoga cyane
yamara abaserukira hashtag cyo kime n'u Rwanda bemeje ko gutahukana impunzi kabiri kundwi ari igikorwa kitoroshe kuko gisaba imyiteguro myinshi gusa bizeza ko icyo kibazo kizonoganzwa n'inama nyabutatu yabegwa no gutahukana impunzi iki gikorwa cyo gutahukana impunzi cyahuriranye no kwakira abarundi bari bugaraniwe mu Rwanda kubera ikiza cy'umugera wa corona abo barungitswe n'ubuserukizi bw'u Burundi mu Rwanda
batwiteza abashika hafi 140 ariko hari abashika 20 bataje bagenda kwiyandikisha ku buserukizi bw'u Burundi muri ico gihugu hanyuma tugaza tukaraba ko nabo twoshobora kubakira twa twatekanije no guca turungika abanyarwanda nabo bari bagimaze iminsi nabo nyene barafatiwe fatiriwe mu Burundi n'izo ngingo zo gwanya corona barenga 20 ariko ntitwababonye ngaha ntibaje ko twababwiye yuko ngabo bari ngaha isaha 2 kubaza yuko bizoheza bigakogwa mu minsi iri imbere
yamara harabandi barundi barenga 70 nabo nyene bari muri uwo mugwi wabugaranywe kubera ikiza cy'umugera wa corona bankiwe kwinjira mu Burundi abone bari baje ku mupaka badaciye kwiyandikisha mu buserukeze bw'u Burundi mu Rwanda basabwe kubanza guca mu nzira abandi baciyemo kugira ngo nabo bazofashwe gutahuka Pierre Claveniyo nkuru ku mupaka w'Agasenyi n'Emba ugaba u Rwanda n'u Burundi kubwijwe ijya Amerika.